murabanda nyakumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye. Mu Burundi abapimwa mugera wa sida n'abantu baba bafise ibimenyetso by'indwara canke abagendanye n'abashobora kubanduza kandi bagapimirwa mu kibano.
Kubapima baraza aho dukorera muri INSS canke naho bagapimirwa mu kibano. Mu kibano turafise abaremesha kiyago bafise ubumenyi bukwiye koresha mu kibano kugira bapime mugera wa sida.
Uyo ni Sengiyumva Stanislas umuhuza bikorwa muri INSS section Makamba ishyirahamwe rijejwe kurwanya ikiza cya sida mu Burundi. Aya makuru hamwe n'abandi twateguriye ni mukanya. Amakuru yo kuri saa 3 yatanguriye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri Uganda uyu munsi ku wa kane bavuze ko urucancuro ruzokoreshwa mu igeragezwa ku ndwara ya Ebola rwashitse mu gihugu, aho abantu 142 banduye iyo ndwara ikanahitana ubuzima bw'abandi batari munsi ya 56. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Mu cyumweru gishize Uganda yasezereye umurwayi wa nyuma wa Ebola wari mu bitaro, bizamura icyizere cy'uko icyorezo cyatangajwe ku itariki ya 29/9 cyaba kigiye kurangira. OMS yari yavuze ko ishobora kuzohereza ubwoko butatu bw'inkingo zo gukoreshwa mu igerageza muri Uganda. Rumwe ni urwa kaminuza ya Oxford na Serum Institute of India mu Buhinde, n'urwa Sabin Vaccine Institute, urwa gatatu rukaba rw'isosiyete Merck. Aya masosiyete yombi nayo muri Amerika. Mu muhango wo kwakira izo nkingo Antebe mu birometero hafi 45 mu majyepfo y'umurwa mukuru Kampala, Minisitiri w'Ubuzima Jane Ruth Acheng yavuze ko doze 200,000 zahageze zaturutse mu kigo Sabin Vaccine Institute. Yagize ati, uyu munsi twishimiye ko dufite urukingo rwa mbere, twagombye kwakira n'izindi doze zizaturuka muri Merck no muri Oxford. Kugeza ubu nta rukingo rwari rwemezwa kuri virusi y'ubwoko bwa Ebola Sudani yabonetse muri Uganda, kandi igeragezwa ry'izo nkingo rigamije kureba niba rumwe cyangwa izo nkingo uko ari eshatu zishobora guhangara virusi y'ubwo bwoko. Inkingo ziriho ubu zishoboye kurwanya ubwoko bwa Ebola Zaire bwakwirakwiriye mu cyorezo giheruka mu gihugu gituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uganda yatangiye kubara iminsi 42 ikurikiranye harebwa niba nta murwayi mushya wa Ebola ugaragaye. Icyo gihe nikirangira ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere bizatangazwa ko nta Ebola ikirangwa mu gihugu. Minisitiri w'Ubuzima Acheng yavuze ko niyo nta murwayi mushya waboneka muri icyo gihe, urukingo ruzakomeza kugeragezwa. Yongeyeho kandi ko Minisiteri y'Ubuzima izakomeza gusaba abahanga gukomeza gukora ubushakashatsi. Ati, kugeza ubu Uganda yabayemo ibyorezo 7 bya Ebola, dushobora kuzongera kubona ikindi cyorezo.
Urakoze Eugenie. Igisirikare cya Nigeria cyahakanye amakuru yatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters, kikaba kivuga kwa ayo makuru ari binyoma. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Umukuru w'ingabo General Major Lucky Irabor uyu munsi kwa kane yavuze ko igisirikare kitazakora iperereza kuri iyo nkuru ya Reuters ivuga ko gifite gahunda y'ibanga yo gukuramo inda kubera ko atari ukuri. Abajijwe iby'ayo makuru, Irabor yabwiye abanyamakuru Abuja ati, igisirikare ntikizakora iperereza ku cyo muzi ko atari ukuri. Yakomeje agira ati, ndatekereza ko ntagombye gutakaza ingufu zanjye mu bintu nk'ibi. Yabivuze mu nama yagiranye n'abanyamakuru avuga ku bijyanye n'inyeshyamba, iterabwoba n'amabandi mu gihugu. Ibiro ntaramakuru Reuters ejo kuwa gatatu yari yatangaje ko ingabo za Nigeria zifite uburyo bw'ibanga kandi bunyuranije n'amategeko ziyoboyemo programu yo gukuramo inda mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu guhera byibura mu 2013. Reuters yavugaga ko iyo programu yagize uruhare mu gukuriramo inda abakobwa n'abagore byibura 10,000. Abenshi muri abo bari mu bashimuswe kandi bafatwa ku ngufu n'abarwanyi ba Kiisilamu, nk'uko abantu babarirwa muri 40 babyiboneye kandi babitanzeho amakuru yasuzumwe na Reuters. Umukuru w'ingabo za Nigeria wayoboye igisirikare mu majyaruguru y'uburasirazuba mu 2016 yavuze ko iby'ayo makuru aheraho ntaho byigeze biba kandi ko ntaho yigeze abona ikintu nk'icyo.
Tugushimire Jeni, Uburusiya burabandanya ibitero vyabwo bukoresheje indege z'ingwano n'abasirikari barwanira ku butaka mu bice bitari bike vyo mu buseruko bwa Ukraine. N'umunsi umwe nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin ahimbaje kuba igihugu ciwe kigaruriye ibice bitari bike vyo mu buseruko bwa Ukraine mu kiringo c'amezi icenda ingwano imaze. N'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Urusiya bwarungitse izindi nteko hafi y'igisagara ca Ishansk mu ntumbero yo kugerageza gufata imihana yahitwa Bilohorivka mu gihe buriko bwongereza ibitero by'indege z'ingwano mu kindi gice kiriko kiberamwo ingwano ikomeye. Buramatari w'intara ya Luhansk Seri Haidai yabwiye televiziyo ya leta ko Uburusiya buriko burungika izindi nteko kandi bukora ibitero vy'urutavana ko ibitero vyakozwe mu mihana yahitwa Bakhmut no mu bindi bice byo mu ntara ya Donetsk ihana urubibe n'intara ya Luhansk vyahitanye abasivili 9 nk'uko bitangazwa na buramatari waho. Inteko za Ukraine zishyuye mu kurasa n'ibibombe vya roket ugutana mu mitwe uriko kuraba mu gice gitandukanya ibirindiro vya Ukraine n'Uburusiya mu ntara ya Donetsk. Umuvugizi wa leta yo mu ntara ya Donetsk Tatiana Ignachenko yatangaje ko ibimodoka vya Blende vy'Uburusiya vyarashe ibibombe mu gisagara ca Avdivka mu gitondo c'uno munsi kuwa kane. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ku munsi wa gatatu ko kwagura imbibe z'Uburusiya ari umugambi ukomeye mu ngwano iriko irabera muri Ukraine, bitandukanye n'imigambi yari yatangaje igihe ingwano muri Ukraine yatangura ku itariki 24 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka yise igikorwa kidasanzwe ca gisirikare. Yamenyesheje ico gihe ko imigambi y'igihugu ciwe itarimwo kwigarurira ubutaka bwa Ukraine.
Barakoze bagenzi bacu je ni mukankuzi na Fidele Niyongabo kura ya makuru yo hirya nino kwisi. Tubibutse ko muri kamera bandanya kumviza iradio ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho tuje mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Umucamanza mu rwego rwihariye rwa sentare nkuru mu Rwanda ruburanisha ivyaha vyo ku rwego mpuzamakungu yatangaje ko yakiriye ibindi bimenyetso bishasha vyarungitswe n'igihugu ca Denmark. Ni mu rubanza ubushikizamanza buregamwo Wenceslas Twagirayezu ivyaha vya genocide. Ivyo bimenyetso ntibivugwa ko rumwe na bose. Ni nkuru y'umumenyeshamakuru ijwi ry'Amerika Eric Bagirusa.
Ibyo bimenyetso umucamanza yatangarije ababuranyi bombi mu rubanza rwa Bwana Wenceslas Twagirayezu yavuze ko byoherejwe n'ubutabera bw'igihugu cya Denmark bikubiyemo ubuhamya bwatangiwe muri icyo gihugu ku birego Twagirayezu aburana n'ubushinjacyaha. Urukiko ruvuga ko Denmark yasabye ko ibyo bimenyetso nta ruhande na rumwe rwabitunga, ruvuga ko icyo gihugu cyifuje ko byaguma mu maboko y'umucamanza ababishaka bakajya babisomera mu cyumba cy'urukiko. Umunyamategeko Brice Bikotwa wunganira uregwa asanga ubwo busabe bwa Denmark butubahirije amategeko. Yabwiye umucamanza ko nk'uko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwakeneye izindi nyandiko bukazifashisha mu gutegura ikirego, nabo babona umwanya uhagije wo kuzisoma mu bwisanzure. Yabwiye umucamanza ko batazisomera mu rukiko kuko iburanisha baritegurira mu rukiko. Uyu munyamategeko asobanura ko batari ku rwego rw'ibanze aho inyandiko zikubiyemo ubuhamya bw'abatanga buhamya ziba zikiri mu maboko y'urwego rw'ubugenzacyaha nta wundi wemere kuzigeraho. Yavuze ko urukiko rudategetswe gushingira ku busabe bwa Denmark n'inyandiko ziri mu rurimi rw'ikidanwa rukoreshwa muri Denmark. Kugeza ubu byumvikana ko bwa ubushinjacyaha urukiko ndetse n'uwunganira Twagirayezu mu mategeko batumva urwo rurimi. Bikotwa gasaba ko zabanza gusemurwa mu Kinyarwanda bakazishyikiriza ababuranyi bombi. Ubusabe bwe ni nabwo bwa Twagirayezu. Avuga ko igihe babona izo nyandiko zisemuye mu rurimi rw'Ikinyarwanda byabaho umwanya uhagije wo gusesengura ubuhamya buzikubiyemo. Urukiko rwavuze ko impamvu izo nyandiko zitahise zisemurwa mu Kinyarwanda byashingiye ku busabe bwa Denmark. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwanejejwe n'uko izo nyandiko zari zarasabwe n'uruhande baburana zabonetse. Umushinjacyaha avuga ko icyangombwa ruko Twagirayezu yazihabwa ibisigaye bikazagenwa n'urukiko. Yabwiye umucamanza kuregwa yahabwa izo nyandiko akazisomera mu rukiko yamara kuzumva gasubira muri gereza. Kuri bwana Vincent Yonzi umwe mu bahagarariye urwego rw'ubushinjacyaha ibyo ntacyo bibangamiye ku migendekere myiza y'urubanza, gusa gasigaranye impungenge z'urukiko kuba izo nyandiko zidasemuye mu Kinyarwanda. Umucamanza yavuze ko ubusabe bwa Denmark bushingiye ku mpamvu bari batanze mbere banga gutanga izo nyandiko. Urukiko rwumva ari byiza kuba izo nyandiko Twagirayezu yari yasabye zabonetse, gusa narwo rugasigarana impungenge zo kuba umwunganira mu mategeko atumva ikidanwa. ruravuga kandi ko gusumizo nyandiko batazitunze bishobora kuzatwara igihe kirekire, rukongeraho ko rwabyihanganira hakazakurikiraho kuzisemura mu Kinyarwanda. Biko twakomeza kuvuga ko ibyo bimenyetso byabonetse ariko by'igice. Asobanura ko batumva ho amategeko yaba yishwe igihe urukiko rwaramuka rubahaye ibyo bimenyetso bisemuye mu Kinyarwanda. Avuga ko n'ubusanzwe ari by'amategeko ategeka, arafata ibivugwa n'ubushinjacyaha akabikubira mu cyo yita gushaka kuremereza ibintu, bwirengagiza ingendo bakora bajya kuburanira i Nyanza. Ati bikozwe gutyo nta butabera buboneye bwaba butanzwe. Urukiko rwakomezaga kuvuga ko kuba ibyo bimenyetso byabonetse kubisomera ku cyicaro cyarwo bihabanye no kuba byaba bidahari. Umucamanza yavuze ko kumusaba kwirengagiza ubusabe bwa Denmark bitari mu bubasha bwe. Yabwiye impande ziburana ko biri mu mikoranire yo ku rwego mpuzamahanga hagati y'ibihugu byombi. Yabajije uruhande rwa Twagirayezu niba bumva ibyo bimenyetso byafatwa nk'ibitabonetse bagakomereza ku zindi ngingo. Twagirayezu nawe yashimye kuba Denmark yateye intambwe yo kohereza ibyo bimenyetso, ariko kuba bitari mu Kinyarwanda akabibonamo indi ntambamyi kuko umwunganira atumva ikidanwa. Busubiranye ijambo, ubushinjacyaha bwavuze ku ruhande rwabo baburana bahagazeho ruhabanye. Bwavuze ko ubwo Twagirayezu yumva urwo rurimi rw'ikidanwa urukiko rwafata icyemezo muri uwo murongo. Biko twayavuze ko Twagirayezu bashaka ko asoma izo nyandiko wenyine ataza amategeko. Yasabye ko amategeko yubahirizwa dosiye igashyirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga buhuza ababuranyi n'urukiko kandi mu Kinyarwanda. Amaze kumva impande zombi, umucamanza mu rugereko rwahariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe yanzuye ko hagiye kubaho umuhango wo gusemura izo nyandiko mu Kinyarwanda, na cyane ko ari rwo rurimi rukoreshwa mu nkiko z'u Rwanda. Yatangaje ko bizakurikira azabimenyesha ababuranyi bombi. Umucamanza yasabye ababuranyi kwihangana kubera ko uwo muhango wo gusemura izo nyandiko uzafata igihe kirekire. Yavuze ko nibirangira aribwo azabamenyesha itariki yo gusubukurira iburanisha. Bwana Wenceslas Twagirayezu niwe wabaye intandaro yo gutumiza ibyo bimenyetso mu gihugu cya Denmark cyamwohereje. Avuga ko ubuhamya batanga ubuhamya bamushinjirije muri icyo gihugu buhabanye n'ubwo batangiye mu nkiko z'u Rwanda. Uru rubanza rwe biboneka ko rwerekezaga ku musozo, biragaragara ko rugifite ikindi gihe kitari gito uhereye ku byatangajwe n'umucamanza yihanganisha ababuranyi bombi ko batagomba kurambirwa n'igihe semurwa ry'izo nyandiko zizafata. Bwana Wenceslas Twagirayezu w'imyaka 54 y'amavuko akomoka mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ni naho ubushinjacyaha bumurega ibyaha umukekaho. Uregwa we agakomeza kubihakana yivuye inyuma akavuga ko jenoside yabaye atari mu Rwanda. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric. Bagize inama nkingu z'amateka y'u Rwanda basaba leta guhagurukira ikibazo cy'abana b'abanyarwanda bata amashuri mu mashuri y'intango y'imyaka 12. Impamvu nyamukuru n'ubukene mu miryango nyarwanda. Inkuru twategura ibintu mu mumenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika asumutaka wabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Mu gitondo cyo kuri wa kane, abagize komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri Sena y'u Rwanda bari batumije Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ngo isobanure icyakorwa kugira ngo umubare w'abana bata amashuri ugabanuke. Abasenateri bagaragarije umunyamabanga wa Leta muri iyi Minisiteri ko ikibazo cy'abana bata ishuri batarangije amashuri abanza n'ayisumbuye giteye inkeke. Abasenateri bagaragaje ko basanze ikibazo cy'ubukene mu miryango ndetse no kubyara abana benshi kigaragazwa nk'imwe mu mpamvu ituma abana bava mu ishuri ari benshi. Ikibazo cy'ubukene nicyo kandi gituma habaho ko amakimbirane mu miryango hagati y'abashakanye afata umwanya wa mbere mu gutuma abana bava mu ishuri, abenshi bakagana iyo muhanda cyangwa bakajya gushaka imibereho ahandi. Umwe mu bagize iyi komisiyo senateri niyo Mugabo Cyprien yasobanuye ko imibare inzego za leta zigaragaza kuri iki kibazo itari y'ukuri.
Hari inzego zibanze rwose iki kibazo cyo guta ishuri zibyihorera. Niriya mibare itango y'abana bataye ishuri ni mike cyane. Aho twe twakoresheje uburyo bw'abana, abana babiri gusa batoya, nta bana muzi aho mutuye batiga, iyo baratondoreraga pe bakabatubwira n'amazina yabo na base na ba nyina. Bivuga ko inzego z'ibanze zegereye umuturage iki kibazo zose nizaza zakigira icyabo. Hari urugero rw'umudugudu umwe rwose wo twaje gusanga umuyobozi w'umudugudu bwe abana be batiga, kandi we yasobanuye ko abana bari aho muri uwo mudugudu ayibura bose biga.
Senateri Mukakarangwa Clotilde uri mu itsinda ry'abagaragaje iki kibazo yerekanye ko ubuharike nabwo buza mu bwongere umubare w'abana bata amashuri.
Aba bagabo atuma umugore wa mbere n'abana nka batanu akagenda agashaka undi akamusigira abana nka batatu akajya ku wundi akamusigira abana bane ntazi n'izina ry'umwana. harya wiga mu wakanga yabaje abana batatu be abo ngo harya wiga mu ubona ntazi n'izina rye nta namuzi pe ubusuho niwe tuzaho ubuyobozi
bwana Mutsindashya Andreya umuyobozi wa sendika ikora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro avuga ko muri sendika bahora bahanganye n'ikibazo cy'abana batishuri bakaza gukora mu mabuye y'agaciro
muri kariyeri ho abana barahari bata amashuri byo mu micanga muri za konkase matafari babana batunda matafari bajyana kontoza ku matanura hari ikibazo cy'imyumvire yo mu babyeyi ababyeyi ba tere responsable ku bana babo kugira ngo abashe kubakurikirana noneho gasanga ababyeyi bazindutse nabo bagiye gushakisha imirimo bakora umwana akaba yatishuri bo batabashije no kumenya yuko umwana atagiye ku ishuri akaba n'ikindi kibazo cy'amakimbirana nawe mu miryango ikibazo cy'ubukene nacyo ni kimwe mu gituma noneho umubyeyi yitwaza nko mu birebana n'ubucukuzi none akitwaza umwana kugira ngo abashe guhonda ako kase nyinshi.
Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe imibereho y'abaturage Ingabire Assumpta yemeza ko iki kibazo gikururwa n'uko umuryango nyarwanda ugenda uteshwa ku nshingano zawo.
Dufite ababyeyi benshi kwita ku nshingano aravuga ati umwana namwe ni uwanyu ariko hari n'abandi ubona nabo bamaze guta umuco muri bya bigongoramuco hari aho ushobora gusanga harimo umuntu w'umubyeyi mukuru rwose wabyaye ufite n'abana nabo barimo bagororwa. Ariko twifuza yuko n'abatisubiraho bajya bakurikiranwa ku itegeko rirahari rubahana. Ikindi ni iki cy'amakimbirane nyine nayo ni imbogamizi. Ugasanga umwana umwe afite se n'undi afite ati ntabwo tuzi data. Hakozwe ibarura mu mujyi wa Kigali dusanga hari abagore bemera ko bakora umwuga w'uburaya basaga 2007. Bafite abana basaga 2020. Ikindi nanone hari ikibazo cy'imibereho ubushobozi iyo bubaye buke cyane umuntu afite abana benshi biragoye ko abana bose bakwiga.
Minisiteri ifite imibereho y'abaturage mu nshingano ivuga ko mu kwezi kwa mbere umwaka utaha iteganya gukora igenzura ry'imbere ryo kumenya umubare nyawo w'abana bataye amashuri. Uyu mwaka Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda wa Maria Valentine yagaragaje ko umubare w'abana batishuri ugenda wiyongera ukurikije ibyiciro abana babagezemo biga. Minisitiri wa Maria yavuze ko iyo abana bagitangira bakira abanyeshuri barenga 500,000 ariko ko bagera igihe cyo gukora ibizamini bisoza umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza bagasanga hakozi abagera ku 180,000 ni ukuvuga ko hafi kimwe cya gatatu cy'abana batangira amashuri abanza batayarangiza. Iki kibazo abasenateri bagaragaje ko gikwiriye gucukumburwa cyane cyane inzego z'ibanze ndetse n'ababyeyi bakabigira mu ruware. Abasenateri basabye ko hashyirwaho abayobozi bashinzwe iki kibazo by'umwihariko aho kugira ngo bijye bibazwa abantu benshi icyarimwe. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika. Kuva mwaka 2021 mu Burundi ntibagipima ikivunga umugera wa sida, hapimwa abafise ibimenyetso canke abagendanye n'abashobora kubanduza kandi bagapimirwa mu kibano n'imiti yo gupfufaza itangirwa mu kibano. Ubwo buryo ngo burorohereza abifuza kwipimisha n'abafata imiti yo gupfufaza umugera wa sida. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi, tubishikirizwa na Thierry Yves Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Umugambi wo gupima no gutanga imiti ipfufaza umugera wa sida mu kibano watanguye mu 2021. Abapima canke abatanga iyo miti n'abaremesha kiyago bakorana n'amavuriro canke amashirahamwe yishinze kugwanya ikiza ruhonyanganda sida. Mu ntara ya Makamba, ishirahamwe rishinzwe kugwanya ico kiza INSS ni rimwe riri muri uwo mugambi. Imbere y'2021 bapima ikivunga, ariko ubu hapimwa uwo babona ko ashobora kuba yaranduye bivanye n'ingeso ziwe canke we nyene yiyagiriza ko ashobora kuba yaranduye. Ibyo byaragabanije uburyo bukoreshwa mu gupima umugera wa sida. Umuhuza bikorwa muri INSS Makamba, Sendyumva Sitani, aratwiganira ukugena uwo mugambi urangurwa.
Mu kubapima n'uburyo bubiri, baraza aho dukorera muri INSS canke naho bagapimirwa mu kibano. Mu kibano turafise abaremesha kiyago bafise ubumenyi bukwiye koresha mu kibano kugira bapime umugera wa sida. Iyo rero barose babitura mu kibano, baraheza bakawutora canke naho ntibawutore kuri uwo yawicutse yipimishije. Ico gihe bawumutoye baca bamuzana muri INSS tukagira ikindi gipimo co guhinyuza yuko inyishu zatowe arizo.
Uyu ni Nahimana Mediatrice, umuremesha kiyago ku mutumba wa Makamba ya mbere, akaba atashatse ko tumufata amafoto.
Ugambele bara duhaye inyigisho yuko dutegerezwa kuba dufise ibanga kandi dutegerezwa kuba tuzwi neza mu kibano, hanyuma baratubwira ingene tuzobanza kuganira n'abantu imbere yuko tubashikira tukabapima, tubanza kuganira nabo na cane cane mbere tukitanga ko nakarorero, kuko burya iyo umuntu agenda numugera je nibaza ko iyo si ingwara nibisanzwe tubifata ko ari nka kujya kwa malaria. Rero ngibyo byose turabitanga kwa karore, tukitanga kwa karorero kugira abone ko ari ibintu bisanzwe, hama tukabajijura yuko umuntu amaze kwipimisha abona ko ari ibintu bisanzwe kuko acaronka imiti kandi iyo mita ironka ku buntu ntigugwa amahera.
Ubwo buryo burorohereza abashaka kwipimisha canke bari ku miti yo gupfupfa haza. Prida barashikiriye akora muri INSS Makamba arabyemeza.
Ivyo byitwa ivyoroshe kuko mu myaka yahera tugishikanye nko ngahe Makamba muri 2006 n'ukuvuga yuko abantu baza kwipimisha ego kugushaka kwabo bafise ico biyumvira kuvyerekeye sida niko babivuga canke kumugera wa sida nyene agira ati je no bangenda numugera ntarabimenya baraza bavuye kure yo mu makomine canke mu maprovince yegereye Makamba nkarutana na bururi bakaza bavuye kure ikabatwara umwanya bagahagarika ca gikogwa canke nabo bamaze kugwara bakaza kugwaye ntagwara umugera wazida gusa bakaza bavuye kure bagafata gwa rugendo bagafata inahuri basanzwe bamaze kuba batameze neza ari magara make ugacu sanga rero biro batwaye umwanya biyatwaye n'uburyo.
Muri nziza Frederica umunywanyi wa INSS Makamba ati uturusho ni twinshi kubera iyo ndinganizo shasha, nawe nyine ntiyashimye ko tumufata ifoto.
Akarusho karimwe nuko kera bakija kwipimishiriza kwa muganga abantu baraza bagatonda umurongo hanyuma bakava amasaha yagi, ariko ubu babikorera mu kibano bacungura umwanya wawo gukora ibindi bikorwa. Hanyuma kandi nico kimwe nuko gutora imiti, ko gutora imiti mu kibano bifasha byinshi, urumva naho nyene bifasha muri uwo mwanya wo kuja kwirirwa batonze ku mavuriro. Hanyuma ikindi kigira kabiri naco birabafasha no mu banywanyi hagati nawe kumenya n'amagara yabo ingene ayifashe, kuko baca baza bararabana bakara nimba hari uwo babona bitariko biragenda neza bica bishika kwa muganga hakiri kare bagaca bamukurikirana hakiri kare.
Ikindi ubwo buryo butuma abapimwa batagira isoni iyo bashaka gupimwa, nk'uko byemezwa na Stanis Ngiyumva umuhuzabikorwa muri INSS Makamba.
Ubwa mbere apimwa n'uwo yizeye ubwa mbere boba babana kumbure basangiye byinshi mu kibano. Ubugira kabiri hariho kuba uri ahantu wizeye cyane watamuntu azoheza ngo azarabivuga mu gihe utaratangura kuvyivugira, hanyuma ukaronka impanuro uyihawe n'uwo mubanye musangiye imico n'imigenzo kugatumba.
Umuremesha Kiyago na Imana Mediatrice arigane gituma gupimirwa mu kibano no kuharonkera imiti ariyo nzira irashe. N'uyu muremesha Kiyago ntiyashimye ko afotogwa.
Gupimirwa mu kibano biri n'akamaro kanini cyane gose, kuko ubwa mbere hari abantu baba batinya kuja ku bitaro, hari abantu baba batinya bati je nkaja ku mavuriro abanaka niyo bakora barambona je sinjayo, mugabe ari mu kibano ndavyemera kuko natwegwe mu kumupima tumutwara ahantu hameze neza ahantu ataruja n'uruza, hanyuma kandi tumupimye twebwe ico dukora ntitunamubwira tuti wowe uragenda numugera twe tubona ibimenyetso hama tukaca tumwitwarira kwivuriro. Avuze ati je sinjayo abaganga baradufasha tukavuga tuti hari umuntu yatinye kuzino bagaca baza kugira barabe yere imivyo bimenyetso twabonye bagaca babona yuko agenda numugera, ko keshi na keshi abo dutoye ibimenyetso usanga baba bagenda numugera.
Kanatsinda bo baremesha Kiyago barazi neza ibanga batumwe Prida barashikiriye.
Gupimira mu kibano bikogwa n'abantu twavyigishije ingene babikora no mu gupima bagendera ibanga, n'ukuvuga yuko batagende baravuga uwo bapimye canke ishu yabo canke ngo nakiri uyu canke ngo byagenze gute ahubwo bagiye kwararaza ahubwo nta numwe bosubira kuronka abatumbera
uyu munywanyi wa INSS amazi imyaka 18 ntiyashimye kwivuga izina kandi agendana umugera wa sida ari mu bafashirizwa mu kibano atubwira ukugene abaremesha kiyago bakora ku mutumbi wabo
umuremesha kiyago icyakora urabona keshi mu kibano hari abantu baguma bagwaragurika igihe bagwaragurike cyane wowe urumuremesha kiyago biragutera intuntu ukongera ukamwegera ukamuha impanuro nukuri nari ndagusabye yuko uba wipimishije kiretse reka kujya mu bintazi kuko hari aho ubugwayi mukabwiye wegeye abaganga cyo kugufasha ukamubwira ati nakoma ndagusabe ndagufashe
umunemesha kiyago Ridwine nibayizere aratubwira icyo ahora yisunga kugira yegere umuntu amusabe ko yokwipimisha
ndabanza kuraba nk'ihari yiwe nkabona nyene magara iwe atameze neza ko ndakusanga kuda kugwaragurika ntatomoye cyangwa ugasanga hari kumwe n'umugabo wiwe umugabo we n'umurobyi cyangwa n'uwundi mushoferi cyangwa n'umusoda cyangwa n'umuntu akunda kuja kwihanzura Tanzania cyangwa atari hafi mugabo ukabona turi umuntu afite ibibazo ubona nyene yahindutse kubera ubuze nk'imenyezo by'umuntu agendana umugara nk'ina bameze ukavuga ati umuntu wapi reka ndamupime cyangwa naho ukabona ko agendana nabagabo benshi chako na kana kandi nabakore beshi dukurikirana ibyo bijya dukurikirana turaba cyane cyane kuko ntiwoja gufata umuntu ngarangwa cyangwa ndagupima tacho wamusomyemo
naho kugira mujijure ko yo kwemera kipima hanyuma akamuha ibipimo byiwe aramusigurira ingaruka zo kutipimisha
uno kuvuga ramwereka ubuzima bw'umuntu kazoza kiwe na kazoza kubu miryango yiwe ingene ashoboye kwanduza abantu a muryango uzoba uhombye kazoba uhonye nyene nkamusigurira hanyuma kandi nkamwereka kamara ko gufata umuti hakirikare inyungu ko numugena aho bagupima babura iyo bafashe umuti kare hanyuma kandi nkamwereka ingaruka mbi y'ukudafata umuti kare kudafata umuti ingaruka nziza y'ukufata umuti
umunemesha kiyago na Imana mediatrice we haraho biba ngombwa ko yitanga ko akarorero ko kuba ugendana umugera wa sida atari umuhero w'isi gucyo wari karajijura akabona kwemera gupimwa
kubera nka jewe iyo turiko turaganira n'umuntu nkamwita kwa karo nkavuga ntiraba nka jewe cyengendana umugera kandi ntabikubwiye ntavyumenya kenshi yaro aho usanga bavuga ngo ndiko ndabesha ngo sivyo hanyuma kandi muganga ababwira ntikirazira gupimisha igisho hamikindi hari ha abantu usanga bavuga bati ngo ibyo nibisanzwe ngo umugera nibisanzwe ngo sinirwa ndipimisha akaba abandi batubwira ati je nkaja kwipimisha sindo nkingene ndabibwira umugabo wanje akabimenya aranyica
uwo batoye umugera wa sida rero bace bamukorera ibipimo byo guhinyuza muri ya INSS basanze koko yaranduye ngo bace bamushira ku miti inyuma ya mezi atandatu akurikiranwa muri ya INSS acarungikwa gukurikiranwa mu mashirahamwe yo mukiba ano mutino ne mukibano abaremesha kiyago bakurikirana gute ubugendana umugera wa sida uyu numuremesha kiyago atashimye ko tumuvuga izina
uwo iyo tumubonye bwa mbere tumushira mu mpanuro kuko ari mu ishira hamwe ryacu tucyatwicara twikeye tucyatutangura kumubona ati wewe ibi bintu manze tubwire kwanza uyu mitura yifata nshobora ndukugenda muhira nyereka ikopo turabe nyereka urumva arashobora kukwereka temuga ibi kutabikwirikirana bikurikirane naba bandi babikurikirane
umunemesha kiyago Ridwine we arashika no mucumba cuwo basangishira hamwe akaraba ku miti yahawe ayifata neza
cyo ndashobora kugenda nkiwe kubera nyene baramenyereye cyaba bacuta barabagenze uko agwaye tugeze ku minyaka gwaye umaze kugenda araho usanga nyene bishika kushika mu cumba abantu benshi ndinjira mu byumba byabo bakambwira ati shikino ko yabagwaye canke bakantumayo ngize ndaraba nkabona ko izo kopo nzugaje nkumva ko zikirimo nzaho namuhereye ariko siba bari besha bari nk'umwe canke babiri canke ugasanga n'umwe mugabo ukacumuhanuti burya ntiwanyuye umuti neza aragusigura ati byarangwa gestoma canke narabaye uku byarasafye ndavyibagira ibintu nk'ivyo ugusigurira kamubwira ati burya rero bandanye umwe umuti kamusigurira nyene ariko nahandi uko twebwe uko dufatana umuti tugize gashira hamwe turazigenya tukaguranana hama tuzigenya tukaguranana ariye nitwe tubazigenya tugurana turavugana ibyo gufata umuti tukavugana ubuzima bwishira hamwe n'ubuzima bw'amagara yacu
mu mezi atatu aheze muri INSS Makamba bapimye abagera ku 120 bakaba basanze handuye batandatu gusa benshi bafise hagati y'imyaka 18 na 35 umuhuza bikorwa wa INSS Makamba aremeza kwihangiro ryuko muri 2030 95% y'abantu bazoba bazi uko amagara yabo abameze 95% kwijana banduye bagafata imiti nayo 95% kwijana bazoba bafata imiti neza bazoyishika ko kuko gushika muri Kigarama 2022 100% yabo basanga baranduye bari ku miti 97% barayifata neza.
Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye amakuru yacu yo kuri isaha. Turashimiye na Fatuma Karara yiganje ibiganiro, tukaba dushimiye kandi na engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.